Radio Indundi Culture, le journal.
Ndabahaye miriwe mwese mubandanya gutega amatwi ibiganiro vya Radio Indundi Culture kaze murano makuru tuyahere kuri zingingo nkuru nkuru zikurikira. Imisi cenda irarangiye gushika kuri uyu wa gatanu ruja n'uruza ku mupaka wa Gatumba ni ku rubibe Uburundi buhana na Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ruhungabanye abadandaza n'ingenzi bahora baharenganira gushika ubu nta usigura neza ko urwo rubibe gugawe nuko rutugawe vyukuri turaza kubashikana kuri urwo rubibe murano makuru. Abarovyi bo kumweha wa Kajaga mu ntara ya Bujumbura bamenyesha ko umugambi wo gushira imparati ku mato yabo y'uburovyi watangujwe mu ntara ya Rumonge na Makamba haraheze indwi zibiri batarawumenya ahubwo bawumva ku matwi. Abarimyi b'umuceri bo muri zone Rukaramu komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura barizeye ko uno mwaka bazoronka umwimbu ushimishije bivuye ko indwara zahora zitera umuceri ubu zagwanijwe. Nayo makuru hajanye n'imico kama tubashikiriza iminsi yose ya gatanu. Uyu munsi tuzakugaruka ku muziki kama nka kimwe mu bikoresho bitsimbataza ubumwe n'imico y'Abarundi. Ano makuru muri komeye ashikirizwa na Jotamira Tuzi fadenye mwinga bw'ivyuma na ipimake bayishemeze.
Radio Indundi Culture.
Ndabahikaze midoni dojyano makuru. Imisi icenda irarangiye gushika kuri uyu wa gatanu ruja n'uruza ku rubibe ku mupaka wa Gatumba Uburundi buhana na Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ruhungabanye abadandaza n'ingenzi bahora baharenganira gushika ubu nta usigura neza ko urwo rubibe gugawe canke rutugawe vyukuri. Ariko rero abava muri Kongo binjira mu Burundi baje n'imiduga barinjira, ikidashoboka nuko abarundi baharengana baja muri ico gihugu kibanyi na cane cane abadafise ivyangombwa. Abanyagihugu bamwe bibaza ko bivyo babifitaniye isano n'intambara ziriko zibera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, bikaba biteye impungenge abo banyagihugu ubu baguma basaba ko abategetsi bosubira korosha ugo ruja n'uruza. Hari n'amakuru bagenzi bacu bakuye aho mu Gatumba havuga ko abarundi bakorera aho muri Kongo boba bamaze kubwirwa ko bitegura bagataha i Burundi. Kuri uyu wa gatanu twakuye umuvugizi w'igipolisi hamwe na buramatari w'intara ya Bujumbura kugira tumenye ko vyukuri uwo mupaka woba ugawe bose naco bashimye kubishikiriza ko. Ariko rero gushika ubu nta tangazo riwugara rirasohogwa n'urwego na rumwe rw'igihugu ngo rwemeze ko uwo mupaka woba wugaye ku mugaragaro. Tunakosora inkuru twabashikirije kuri uyu wa kane ku mupaka haheze indwi wugawe kuko n'ubu bamwe mu bahaca hari abarekugwa n'abajejwe umutekano bakarengana bivanye n'imvo z'urugendo rwabo. Abarovyi bo kumweha wa Kajaga mu ntara ya Bujumbura bamenyesha ko umugambi wo gushira imparate ku mato yabo y'uburovyi watangurijwe mu ntara ya Rumonge na Makamba haraheze indwi zibiri bawumva ku matwi batarawumenyeshwa. Bavuga ko abakorera kumyeha uwo mugambi maze gutangurizwa ko barihishwe ibihumbi birenga amajana atatu. Aha bakagira amakenga ko uyo mugambi wari waranatangujwe muri kahise mu mwaka w'2022 ndetse n'amafaranga agatangwa ariko bikarangira udashizwe mu ngiro. Idonido na Egide nahayo.
Imekiri ngo hafi cindwi zibiri hasubiye gutanguzwa ishyirwa ry'imparati ku bwato burobera mu mazi y'ikiyaga Tanganyika. Abarovyi bakorera kumwe wa Kajaga bavuga ko hari abataramenya ibijyanye n'uyo mugambi.
Uwo mugambi twebwe nta kintu turawumva ko gusa tuvyumva ku matwi, ariko rero ntituraronka neza umuntu aduha umuco w'ukuntu bimeze. Nta muri make nta muntu araza kutugirisha inama badusobanurira ukuntu bimeze, ntituratahura.
Mu gihe gushira imparati ku bwato atari rya mbere bikozwe, harabidoga ko muri 2022 abatunganyije igikorwa nk'ico hari abatanze amafaranga yasabwa ariko ubwato bwabo butashyizwe ku izo nimero ndanga bwato.
Byarakozwe ariko hariho na bimwe bimwe batashyizeko kandi amahera twa twayarishe. Icyo gihe twariha ibihumbi mirongo ibiri hari abatashije bakamara nimero kandi bararishe
abarobyi bari amafaranga angana n'ibihumbi 35 n'amafaranga 500 kuri buri bwato nk'uko amakuru atangwa n'abarabwa niyo ngingo avuga ayo bakayarihira banki nkuru y'igihugu BRB kimwe mu bituma abarobyi bagira icyizere cuko ya mafaranga bari ha muri kino gihe hashaze bamarira bageranije na ya mbere gushika barafise amakenga ko atashitse aho yabwirizwa gushika kugira kuri gikorwa yaragenewe atangoje gikorwa mu ntango za kuno kwezi muri kumene nyanzira k'intare ya Makamba God 11 nahazwe arangoye ikigo kijeje urujyanuruza mu biyaga yavuze ko atabwato bwemerewe kwinjira mu mazi y'ibiyaga by'u Burundi bidafise imparati n'izindi mpapuro ndangabwato.
Arakoze mugenzi wacu Egide Nahayo. Bamwe mu barimyi b'umuceri bo muri zone Rukaramu komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura bavuga ko bizeye ko bazoronka umwimbu ushimishije w'umuceri uno mwaka kuko imirima yabo itarimwo indwara. Mirima yaheruka hari hateye indwara harimwo iyitwa panachure jaune ivyatumye bakora bahomba. Abo barimyi babona ko abajeje gisata c'uburimyi bo kwama bakora ibishoboka byose kugira ngo uburimyi butere imbere. Olivye Kwizera.
Icyo kiya cya Rukaramu kirimamwo umuceri abarimyi baho barashima ko imirima imeze neza bakerekana ko atangwara muri irima. Bamwe mu bo twayaze bakavuga ko umwimbu ushobora kugenda neza.
Uwo muceri umeze neza ntawe bideha kubivuga ibintu ni byiza rwose.
Uko uratembera mu izindimo muri ino sezo turimo twacuraba n'indi sezo tuvuyemo. Nukuru ubu igitegwa cy'umuceri kimeze neza ubu umuceri uratagase ingwara ahugenda hose nta na hamwe uyibona ubu vrema ku murimyi wese w'umuceri uno mwaka ariteze umwimbu
muzo bashikiriza nk'ibyagize akarusho ntibaja kure yiruhukiriza gese ndimwa abajeje uburimyi muri ico gice babategetse abo barimyi bice gitegwa bagasigura ko uruhombo bagize mu irima ryaheruka bagiye kwiruhusa muri irima
hari ukuntu twa twamenyereye twuguma turi ma sezo A na B dukure mu umwe duca dushiramo wundi mugabo leta bivanye ingwara yari hari yari ibonekeje yarafashe ingingira vuga ko turi masezimwe iyindi sezo tuca turi ibindi bitegwa kubw'ibyo rero inyuma y'ibyo bitegwa by'imbumba rugo urabona ko iyi sezo cye bimera neza ikindi nacyo leta yarafashije icishije muri SRD irazana n'izindi mbuto imbuto navuga irobanuye navuga yoza guhanganwa n'ijya ngwara yari isanzwe hari
aha rero umwe mu biteze nuko uzobafasha mu gufurira ikinogo cavuye kuri ugo ruhombo ikindi nacyo bashikiriza no kwikenura mu miryango yabo
zuri hakadeni yetu waka tuyaja kuliporoji tuliho banyagihugu tuchagwe nukwa akugura makaya yabana nagahuzu utulonghe nukudufungura
na imirima yabo yifashe neza muri rusangi abo barimyi ntibareka gusabajeje ico gisata kwa mababa wa hafi
ikintu nagiyigwa konsa nka leta ishobora kuraba igafata mugongo twebwe nk'abarimyi ikintu cyo kuturonse akagurane kugira cyagihe yoburaniwe kakagurane karamusahiriza kugira wa murimyi nawe yambona kazoza nawe aze ayibemo.
Ikiyaya cya Rukaramu kiri muri komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura gushika ubugi harugwa nk'amahegitari arenga 350 mu irima ryaheruka hari habonetse umwimbu harugwa nk'amatoni 50 abarimyi bateye umuceri mu ntango z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025 abambere bagiye kwimbura mu mpera z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka nyene nk'uko byemezwa n'abarimyi ba
Uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Silvestre Ntibantunganya ahamagarira abazo kwitoza mu matora yimirije guhiganwa bazi ko bafise imigambi iteza imbere u Burundi. Silvestre Ntibantunganya havuga kandi ko abazotogwa boba abaserukira abarundi bose koko tumwumvirize.
Muri demokrasi ngenegwa ko agira abantu baza guhiganirwa ibibanza anaha iyo hageze kurondera abategetsi chanke abasirukira abene gihugu nuvuga ryo kugiye kuko wagiye mu bwambere bomenya ko rigiye kwaciteka ica kabiri nuvuga nubabwira nti mugende mubwira abarundi ico mugiye kuzubamarira nibabizigira bagende bamenye yuko abarundi ntibakeneye abaza kwitoza ngo baje kubahagara ku gakano bakeneye abasuku kuryo mukuru ugiye gukora bivuga bakeneye abasuku bemera bati tugiye kuzo abasuku barya abantu kugatumba barya abantu mwikomine tugiye kuvugira abarundi mu nama nshinga bateka tugiye kuvugana ko byo kuvugira abarundi mu nama ngenguza amateka bagendera bafise imigambi iboneka babwira abarundi bati nibi bavuge bati jewe mukara muntoje inyo bazoze kuraba nzoba nakoze barabarire diri niri niri nzoba nubatse ishuri niri 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 nzoba nagize iki ku mutumba iki niki niki
uwo yahoze arongoye Burundi hasaba kandi umugwi ujeje gutunganya amatora seni kuyatunganya neza ku buryo inyuma yayo mu bahiganwa atawo kwidogera uyo mugwi Silvestre ntibanunganya habunira kandi akagohe abazotogwa kwibuka ico bazoba batorewe n'ubunyene kurikira perezida Silvestre ntibantunganya
uzosanga yarushijwe agende yemera ko yarushijwe aha tugasaba umugwi seni yuko wotunganya amatora neza ku buryo atawoza bidodomba ngo jewe ngo bandenganije kunuko bamwe bagira ati vyageze neza hama rero uzosanga yarushijwe aheze yemere ko yarushijwe uwarushije abandi nawe ntacigiye akagabara Uganda ngo bampaye abarundi niba kugabiye Burundi iyo wagiye matora ugatsinda abagushize imbere naba kugabiye baba bakuragije ndakunda kuri abarundi turavuga turemera Imana turavuze ama bibilia mugabo tumwe yuko umuntu wese afise ubutegetsi ari ku mutumba ari mu ikomine ari guserukira abandi mu nama ya komine ari guserukira abandi mu nama shinga mateka yumve yuko ari umwungere uwo mwungere yatowe n'abarundi bonyine bati turakwiragije abemera Imana bacagira ati ni Imana yakuragije bajya abantu umenye rero watowe ko ari ico uheze ukagendera nibagende bagira gusa mushaka kuza ku mushinga mateka oya nibagenda ikizotuma abantu none ko ari gishasha wazanye uravye abugiye gusubirira nikiye kiba ico ugende ushira imbere
hakujya amazi muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo inkuru irikira havugwa cyane nuko ikibuga c'indege ca Kavumu intwaro ya Mobutu yitiriye umukuru w'igihugu c'u Burundi Michel Micombero co bacafashwe n'umugwi wa M23 kuva ku mugoroba wa kuri uyu wa gatanu umuhari wa Vetru wahuciye ku mbuga zayo werekanye amafoto n'amasanamu yuko woba wigaruriye ico kibuga woba uri kuregereza igisagara ca Bukavu rushiko ubu ntaco leta ya Kongo irabivuga ko umukuru w'igihugu akaba hari mu nama y'umutekano ku isi iriko ibera mu gihugu c'u Budagi mu gihugu c'u Bushinwa naho mu gihe kuri uyu wa gatanu bamakungu yibuka umweranda Se Valentino bigereranywa n'urukundo abubaka ingo zabo mu gihugu c'u Bushinwa mu mwaka uheze baragabanutse gushika ku bice 20% abashinwa gushika ubu ntibitayeho kubaka ingo zabo ibyo bituma abana bavuka ari bake abatama n'abatamakazi nabo bakiyongera ibituma n'ubutunzi bw'igihugu buhahombera kuko atabakozi bagwiriye baboneka bakiri bato leta nayo ikabwirizwa gufata mu mugongo abakuze niyo mpamvu kuva mu ntango z'uno mwaka zimwe mu ntara z'Ubushinwa zahisemo gutera intege inkumi n'imisore ngo bashinge izabo ko mu ntara ya Liuliang iri mu buraruko bw'igihugu uhejeje gushira umukono ku masezerano yo kurushinga mariage mu Gifaransa intara imuronsa amahera y'amayero ashika ku 197 ni kuvuga amafaranga y'amarundi agera ku miliyoni urenga gato nayo uwibarutse umwana agira kabiri canke ubugira gatatu nabo nyene bararonswa amafaranga mu ntara iyo ngingo irikirashigwa mu ngiro ibitigiri by'abana bavuka ngo byatanguye kwiyongera mu kanya sase tuvuga inkuru ijanye n'imicoka
Radio Indundi Culture Inkuru y'imicukama
Inkuru y'imicukama tubashikiriza imisi yose ya gatanu uyu munsi tugaruka ku muziki kama nka kimwe mu bikoresho bitsimbataza ubumwe n'imico by'abarundi dushimikira kukungena ubutumwa butangwa butegurwa umuririmbyi Celestino niyo yandemye wo mu myaka y'igihumbi 1980 asigura ko mu gihe ca none ari kico gikoresho kitariko kirakora muri iyo nzira kubera imvozi itandukanye nkuko tubibaza mugenzi wacu Norris Nduwima
kwetikuraga umucu kaboneka ari kicorori kumariza Mumbugi fobitse nkuko twabibabwiye mu nkuru y'imico kama yaheruka uwo muririmbyi asigura ko muziki kama hari ikoresho kubwiwe kidasanzwe mu gukomeza ingendo y'ubumwe n'ikibano ciza mu mwihwezo wiwe ariko Celestin niyo yandemye asanga integuro yacu mu gihe cano nitaremye
yagiye cha kera abantu twandika twabanje kumara umwanya munini warashishoza kumara umwanya munini hamukandika ari uko wabonye yuko ibyo uri kurandika ari ibintu bizima mugabo uno munsi arabavaye bavuye agacaja kuri studio akaca sohora indirimbo harahusanga atanimvugo mbabare amatwi rimwe
kubera ikino ni ibintu bibandanya biruko Celestin niyo yandemye
nukongera ngo benshi baba bari mu bindi bari mu bintu byinshi harahusanga bimwe bimwe byibagira bene bazaye uko bazoshobora kubikoresha gute uko turatera ka muri ibyo byerekeye ubumwe cyane cyane
mu gushitsa bwa butumwa buhamagarira ingendo ibereye imico abarundi bisangije uyu muririmbyi co kimwe n'abandi bigihe ciwe bemeza kwitegurwa ry'umuziki ribwirizwa kwitonderwa
kuba indirimbo za kera uri kurumviriza ntashungura pankrasi aririmbye urumva yuko uteza kubanza kumviriza n'izi cyashatse kuvuga harabe ibyo wibaza atabari nabyo mugabo utabanje kumubaza ngo akubari ku bintu bimeze haradatahura rero abantu nibatahure yuko kurimba si ibintu byo gusimbira ku buno nyene ni ibintu ukora witonze
mu gusubiza kanda kanovera kaca gikoresho c'ubumwe hagati y'abantu umuririmbyi niyo yandemye yemera ko nabagenzi we batanga uyu mugavuba bashoboye abavunira aka kagohe
hari akwiye kuba ku muntu yoririmba ibintu bijanye n'imico kama kandi akavuga mu ndi mu mvugo mbabare amatwi utarinze gusera ariko bashobora gusohora icyumviro ki mwe ukavuze ivyimvira bishika 10 nk'ivyo rero muri make twateza kugira abantu bose barondere mbe uya muntu yashize kuvuga iki nivyo ni nayo ndirimba abantu sanga bahurumbira ndinwano numwe yahayo
uwo yahayo igihugu yamara kushikubukira cake nyumugwi waho dusuzuma ibikorwa mvabwenge nk'ibihwe gukira ubushikiranganje bujejwe imico kama haheze igihe udakora umuririmbyi niyo yandemye hasanga abanyakaranga bo barakomeza ingendo y'ukunganiranira kugira ngo bwa buryo bwo gutanga ubutumwa mu nzira idashoka itahugwa na bose bukomere bunahana hantu
ari nunga haturangirije amakuru twabateguriye ndabashimira mwebwe mwese mwari mwateza biri jimire Koffi Olivier Rubera intwari yamfashije muhinga bw'ivyuma aya makuru mwari kumayashikirizwa na Jotamira tuzi mubandanye mugira umugoro wa mwiza mwese murakoze